Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu Ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19.22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ndabaramukije rero mwese nshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusa wasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanayabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. U Burundi nta mpungenge zo kwirukanwa mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC kuko bwiteguye kuriha ibirarane bufitiye uwo muryango.
Igihugu cy'u Burundi igihe coba kitarishe ayo mafaranga ari umwaka umwe kandi kikaba citeguye kuriha.
Uwo ni Ministre Ezekiel Nibigira ushinzwe iyinjira ry'u Burundi muri EAC ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura mu Burundi kuri uyu wa gatanu. Muri Kongo ho impunzi z'abarundi n'abaturage b'abanyekongo bahinga mu kigobe cya Rusenda kiri muri territoire ya Fizi bahangayikishijwe n'ubujura bumaze iminsi bwibasira imirima yabo. Naho abahanga babiri b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS batangiye mu Bushinwa uruzinduko rwo gutegura nketi kuri virusi ya corona. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Inzego zishinzwe umutekano muri Uganda zirashinjwa guhohotera abanyamakuru n'abanditsi muri iki gihe icyo gihugu cyerekeza ku matora yo mu mwaka utaha wa 2021. Diane Ninahazwe adufitiye inkuru.
Ishami mpuzamakungu rijeje gukingira amenyeshamakuru Comité pour la protection des journalistes CPJ Mufunyafunyo yemeza ko amatohoza ryakoze yerekana n'imiburiburi amenyeshamakuru n'abanditsi 10 bamaze guhohoterwa muri Uganda kuva no mwaka ugitangura. Umuce wababangamiwe nabandika makuru canke ibitabo vyerekana ibitagenda neza mu butegetsi bwa Kaguta Yoweri Museveni amaze imyaka 34 ku butegetsi nkuko iryo shirahamwe ribisigura. Umwe mu banditsi batanzwe kwa karorero yivugiye ubwiwe ko yamaze iminsi 5 aho hoterwa mu nyubako z'ubushikiranganje bujeje umutekano. CPJ yemeza ko kandi hari abamenyesha makuru muri ico gihugu bayibwiye ko ubu ugukora uwo mwuga mu mwidegemvyo bisa nk'ukwiheba. Iryo shirahamwe rifise icicaro i New York muri Amerika ryemeza ko ryabajije abajejwe ivyo bibazo barimo umuvugizi wa polisi Fred Enanga n'umushikiranganje wo gutanga amakuru ariko bose bahitamo kutishura. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda ategekanije mu ntango z'umwaka uza wa 2021. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku ruhande rwabo bakomeje kumvikanisha impungenge z'ukudazoshobora kwiyamamariza bihagije. Basanga ingingo ya leta ibuza amakoraniro kwerekiza ca virusi ya corona izokoreshwa naho bidakenewe kugira ngo urubuga rwabo rwa politiki gugagwe.
Abahanga babiri ba OMS ishami rya ONU ryita ku buzima batangiye mu Bushinwa uruzinduko rwo gutegura anketi kuri virusi ya corona. Thomas Kamirindi.
Aba bahanga babiri umwe ni inzobere mu ndwara z'ibyorezo undi ni inzobere mu ndwara z'inyamaswa. Umuvugizi wa OMS yabwiye itangazamakuru ati ubu bari mu kirere mu ndege bategerejwe i Beijing muri weekend. Baherekejwe n'abandi bakozi basanzwe ba OMS bo kubatera inkunga mu kazi kabo. Umuvugizi wa OMS yasobanuye ko bazaganira n'abategetsi b'Ubushinwa n'abahanga b'Abashinwa kugira ngo bategurire inzira irindi tsinda rinini ry'intumwa za OMS rizajya gukora anketi nyakuri. Bazavugana uko iri tsinda rizaba ryubatse, ibice by'Ubushinwa rizasura, igihe rizahagerera, ibikoresho rizakenera, ibyo rigomba gukora muri anketi nyakuri n'igihe rigomba kuzamara mu Bushinwa. OMS ishaka gusobanukirwa neza uko COVID-19 yavutse, niba yaravuye ku nyamaswa ikinjira mu muntu n'iyo nyamaswa iyariyo. Abahanga benshi bakeka ko virusi ya corona yaturutse ku gacurama inyura ku yindi nyamaswa bataramenye yariyo mbere yo kwanduza umuntu. OMS yabikeka ariko ku Bushinwa butavuga ukuri kuri iki cyorezo nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibivuga. Hagataho umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Ghebreyesus ejo yashyizeho itsinda ry'abantu b'ingeri zose bazashungura neza uburyo isi yitwaye ku bikorwa byo kurwanya COVID-19. Iri tsinda riyobowe n'umutegarugori Ellen Johnson Sirleaf wari umukuru w'igihugu cya Liberia kuva mu 2006 kugera mu 2018 n'umutegarugori Ellen Clark wahoze ari minisitiri w'intebe wa Nouvelle-Zélande kuva mu 1999 kugera mu 2008. COVID-19 imaze guhitana abantu hafi 560,000 ku isi yose, abandi bagera kuri 1,12,300,000 barayirwaye, nk'uko kaminuza Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigaragaza.
Igihugu cya Libya cyasubukuye ibikorwa byo gucukura peteroli byari bimaze amezi atari make bihagaritswe. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Sosiyete icukura ibitoro ya leta Libyan National Oil Company yatangaje iyo ngingo n'umunsi kwa gatanu izosubira kwimbura no gushorera ibitoro hanze y'igihugu inyuma y'uko ihagaritse ibikorwa byayo mu kiringo kiri hafi y'amezi atandatu kubera intambara yaciyemo igihugu kubiri. Iyo sosiyete imenyesha ko bizofatigiye kugira umwimbu usubire ku rugero wariko imbere yaho. Ivyo kubera ibikoresho vyo kwimbura ibitoro vyononekaye. Igihugu ca Libya gifise ibitoro vyinshi cyane bizwi mu butaka bwacu kurusha ibindi bihugu vyo muri Afrika. Umuyobozi mukuru w'isosiyete y'igihugu yimbura ibitoro muri Libya, Mustafa Sanala, yarakiye neza ingingo yo gusubira kwimbura ibitoro. Avuga ko ari intambwe ikomeye mu gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu. Ibitoro n'iryo soko rikuru ry'amafaranga y'agaciro avuye hanze y'igihugu ca Libya kironga.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru noneho yo mu karere tuhereye ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kanya gashize yatangaje ko yiteguye gukorana n'ubuyobozi bushya mu Burundi kugira ngo bashakire hamwe umuti w'icyatumye umubano hagati y'ibihugu byabo uba mubi. Yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda.
Hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje, biratuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye, ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka. Abayobozi bundi nicyo bashinzwe, politiki nziza n'ikivuga, ubundi bitubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bagahahirana, ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira. Nicyo tureba rero, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki nibariho baganisha. Twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza, kuko ariko bikwiriye kuba bimeze.
Inkuru irambuye kuri icyo kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Leta y'u Burundi yatangaje kuri uyu wa gatanu ko yiteguye kurihaha ibirarane byose irimo umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba EAC. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru mu Rwanda afite inkuru irambuye.
Ku munsi wa mbere w'iyendwi, Ijwi rya Amerika ryashikirije inkuru ivuga ko u Burundi n'igihugu cya Sudani y'Epfo biri mu nzira yo kwirukanwa mu muryango wa Afurika y'ubuseruko EAC kubera amadeni y'intererano ibyo bihugu biheranye. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu, umushikiranganji w'u Burundi ajejwe yinjira gico gihugu mu muryango wa EAC Ezekiel Nibigira yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuriha ibirarane vy'amadeni yose giheranye.
Igihugu c'u Burundi igihe coba kitarishe ayo mafaranga ari umwaka umwe gusa, kandi kikaba citeguye kuriha nk'uko byari bisanzwe bigenda iyi myaka yose yaheze igihugu cy'u Burundi kiri muri uno muryango. No kuvuga rero yuko atampungenge nimwe iriho kubijanye ningene Uburundi bugiye kuriha ayo mafaranga.
Nawe biruko amakuru ijwi rya Amerika rifise ava mu biro bikuru vya EAC yemeza ko Uburundi buheranye ayimyaka hafi 2 arenga gato imiliyoni 15 z'amadolari ya Amerika. Isoko ry'amakuru ryacu gishimikije urutonde rw'ingene ibihugu bimaze kuriha amadeni. Aho ni mu gihe ibindi bihugu nka Kenya atadeni na ritoya gifise, u Rwanda, Ubuganda na Tanzania navyo bikaba biriko biraheraheza kuriha ayo mwaka uheze kugira ngo bitangure kuriha ayo mwaka mushasha watanguranye n'itariki imwe z'uku kwezi kw'indwi. Ku mwaka igihugu kime cyose muri bitandatu bigize uwo muryango kibwirizwa kuriha imiliyoni 8 z'amadolari ya Amerika. Amadeni y'ibihugu bibiri, Uburundi na Sudani y'Epfo, yatumye ubukene bwiyongera muri uwo muryango nk'uko bivugwa n'abashingamateka ba EAC. Mu nama yabo yabaye kundwa iheze, abo bashingamateka batumye inama shikiranganji kubwira urwego rw'abakuru b'ibihugu, maze abo nabo bakoresha ingingo z'143 n'146 z'amategeko ya EAC zitegekaniriza ibihano ibihugu bitariha intererano. Muri ivyo bihano harimo ko igihugu cananiwe kuriha intererano gishobora kwirukanwa mu muryango wa EAC. Umushikiranganji w'Uburundi ajejwe EAC Ezekiel Nibigira yemeje ko ataragera ko igihugu ciwe gifatirwa ivyo bihano kuko kitarananirwa kubahiriza amategeko agengwa mu muryango.
Igihugu cy'u Burundi cinjiye ku mugaragaro mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, kiragerageza gukora uko bishoboka kose kikihatira na ntaryo gushyira mu ngiro ibyo ciyemeje no kugira uruhara mu bijanye no gushyira mu ngiro imigabo n'imigambi y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, hatibagiwe no gutanga intererano isanzwe itegekanijwe n'amasezerano agenga ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko.
Kubwo umushikiranganje Nibigira, icihutirwa zugufatira ibihano igihugu kanaka, ahubwo no kunagura imigenderanire muri ako karere. Yibutsa ko Uburundi burabanageza na EAC.
Tumenyesha bene igihugu bose yuko igihugu cy'u Burundi gisanzwe gifitana imigenderanire myiza n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, kandi ko gifitaniye mu buryo ubucanke buriya imigenderanire myiza n'ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe hamwe n'inzego zose zikomoka ku ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko.
Naho biruko Uburundi ntiburabanageza n'igihugu kirongoye uwo muryango wa EAC uyu mwaka, kigatwara n'inama shingamateka arico u Rwanda. Icyo bikoze aho yarahirira gutangura amabanga yiwe mu kwezi guheze, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yiyemeje kunagura imigenderanire n'ibihugu bigize ako karere.
Kuva kera ngaha mu Burundi twarutse twumva ko abarundi baja gukora ibuganda, abandi bakaja gukora aho twita Imanamba muri Tanzania. Turakwiye kubandanya uwo mugenzo tutitwararitse guhesha izina Uburundi mu makungu biciye mu migenderani ishimikiye ku gutsimbataza umwumvikano hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu no hagati y'Uburundi n'amashyirahamwe atandukanye. Ibyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu by'iterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoya.
Kuri uyu wa kane umushikiranganji ajejwe EAC yari yakiriye mu biro iwe abashingamateka baserukira Burundi muri uwo muryango. Ikibazo c'intererano muri EAC kiri mu byo baganiriye hamwe n'ibindi bijanye n'intambwe Uburundi bugeze ko bukura karusho muri uwo muryango nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji abajejwe. Pierre Claven Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Burundi twerekeza muri Kongo, aho impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bahinga mu kigobe cya Rusenda kiri muri teritwari ya Fizi bahangayikishijwe n'ubujura bumaze iminsi bwibasira imirima yabo. Muri ibi bihe impunzi zimaze amezi atatu zidahabwa ibifungurwa na porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abakongomani bahangayikishije nuko bajya gusarura imyaka mu mirima yabo iri mu kigobe cya Rusenda ndetse no mu misozi yunamiye inkambi. Bagerayo bagasanga bajura baribye bimwe mu bitegwa birimo imyumbati, ibijumba, amateke ndetse n'imboga.
Nk'ubugenda narondiriye abana niyungunganya kugira ngo ndabe ko noya gupokera nayo imyumbati nari nazi imituntu hari ngo zije n'umubembe nsanze barasoromye abarundi bene wacu babisoroma kubera inzara. Banyivye amateke basanga bayaranduye n'imyumba zitari bwere sanga yaranduwe yose. None nje nabuzeyo nshe nayo mira singira abarundi abashira umaza meza ne sindapokera uko nokuri je numva numva nibatume bagibaduje badukuye cyanye ase nimbe yazi yabarundi ibafise ko ukuntu yo bagira ibayo ibyo bagirira uwo warondere utaronde dupfuye rumwe nure tugira iki ababyeyi tujye turabana base ase yatuzanye nga turi munsi hatari iwacu none tugire gute ibaye yiye bo tugira
ndagiye kuraba umurima w'ibijumbo nsanga wose bawumaze ubugira kabiri ndagiye kuraba imyimba cyo ndayirimye nsanga batwaye uruhande rw'imyimba nikibabaze nikindi ubu busuma buhaye burapfa ku bintu badahaye baradufasa ngaha ugenda kuraba so warimye n'utarimye basonze kumwe
Byangandura Christian numwe mu mpunzi z'abarundi aba mwishyiramwe riharanira amahoro hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri amye yuko ubu busuma buvugwa mu mirima bushobora gukurura umwuka mubi hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri
kandi bazaka imibano vraiment iragiye kuba mibi mibi cyane mibi gose biturutse cyane cyane ku nzara ibarizwa ngaha mu nkambi rero kugira umubano mubi ntutose kare kandi baza ko kimwe cyomanza gufasha ari uko boza n'imfashanyo bagafasha aba bantu kugira ngo bibe nabukebuke na mitende iboneke kuko aba bantu batwakiriye biranagoye ingene umuntu mwakiruka muhindaro kugeza uno munsi ukuntu bahora bari mabo babakongomani bagenda mu mirima yabo bakarimo gasano ku murima uri kuramara umwaka uramaze imyaka ibiri ariko uno munsi bariko baduga bariko baja mu mirima bagasanga imirima yarandaguwe yibwe uretse mbere n'umubano mubi hagati y'abakongomani natwebwe impunzi n'umubano mubi hagati y'impunzi gusa bonyene uri kuraba kandi hakaba n'umubano mubi hagati y'abakongomani kuko ni mu bakongomani harimo abariko barafatwa bibye biturutse kukuba nabo baribwe agasano kasanga umurima wiwe bawibye wose nawe ntazoreka umurima wiwawe w'uwo murundi nawe uri impande yawe mwarimu hererekanije ko wimbura katusanga rere zo muhuriye niyo mu murima bafise imipanga bafise n'amacumu kuko birwo birafata inzira yaho we ugenda mu murima ugiye kuraba umurima wawe nguraba ingene umurima umeze cyangwa ugende kurarira wa murima utusanga nawe nyine kuza kwiba kwa zazanye igipanga kazazanye n'abandi bantu ugasanuka biteye ikibazo nkuko twumvise ko hari n'abazana n'amabuyi bakamanza gutera bari mu mirima kugira biruke hama basorome
Emmanuel Ntirampeba ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi yemeza yuko kwiyongera k'ubu bujura kwaturutse gutinda kw'imfashanyo y'ibifungo gushyiramwe rya pamu rigenera impunzi
ubusuma by'ukuri nta kindi buva ko atari uko ifungurwa zatebye kuba zoboneka cyangwa se zotangura abona ko abantu bariko barakwiza amezi atatu bataronse ifungurwa abo rero kuri benshi ugasanga bari babayeho kuri twa tundi baronka ahandi bakaronka ari uko bagiye gukorera abandi bantu b'abakongomani ariko ubu buzi bwapfungutse umuntu gacu usanga ntacafise ari naho arenganye ku murima yabona umurima umenga umeze neza agaca yumvira ko ako kigombo kimwe yoja guteka uyu munsi yumvira yuko ejo arahindura ugasanga none yagiye mu murima asoroma nko kumenga umurima ni gwiwe ariko hanini ikibazo ni ico cuko njya zatebye kuba ziboneka kandi rero bimaze kuba ibyo ugaca usanga rero abantu benshi bagize na wa mutima mibi wo kuvuga ati naka wo arafisire kananje nzorome kugira nanje simve
mwomenya yuko impunzi zo muri inkambi ya Rusenda na Murongo zimaze amezi agera kuri atatu tanku nga imfashanyo y'ibifungurwa zihabwa n'ishyirahamwe rya pamu aho pamu ivuga ko uku gutinda k'ubufasha bw'ibifungurwa kuri izi mpunzi byatewe n'uburyo busha iryo shyirahamwe ryatangije bwo gutanga amatelefone azaza anyuramo amafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziri muri Congo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivuye
Radio y'u Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda noneho uyu numwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 7 nk'uyu munsi mu mateka habayeho turashyigezwaho na Venuste Shimimana
Umunyakenya usigamwa ku maguru Yobeson Dieki yatunguye isi abaye umuntu wa mbere washoboye kwiruka metero 10,000 no kuvuga kilometero 10 mu gihe kiri munsi y'iminota 27 ubwo hari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1993 hashize rero imyaka 27 bibaye undi Dieki yanditse amateka igihe yari yitabiriye imikino mpuzamahanga yaberaga kuri stade ya Bisle Oslo mu murwa mukuru wa Norvège yahise ajya ku isonga ry'abirukanka metero ibihumbi icumi mbere yuko yesera umuhigo i Oslo. Ondieki yari yagiye mu mikino mpuzamahanga ya Olympique yabereye i Seoul muri Korea y'Epfo mu mwaka w'1988 no yabereye i Barcelone muri Espagne mu mwaka w'1992 ariko ntiyagira umudari atahana. Mu mwaka w'1991 yagiye mu marushanwa mpuzamahanga yabereye i Tokyo mu Buyapani atahana umudari wa zahabu, nyuma yakuye undi mudari i Zurich mu Busuwisi yirutse metero ibihumbi bitanu mu minota cumi n'ibiri isegonda rimwe n'ibice mirongo inani na bibiri. Ubu Hobeshe Ondieki afite imyaka 59.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Urunani Sanared rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi rwatangaje ko abarugize bakiri hanze y'igihugu biteguye gutahuka mu gihe bahumurizwa ko umutekano wabo utazahungabana. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, umushingantahe Jean Minani uyobora Sanared muri iki gihe, abanza gushingira ku ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje arahira.
Yego, twara kwicana ijambo yavuze ayijambo cy'amakirenga. Ariko hari n'ibindi wumvije uwo pe, reka turabe ko ibyo avuze azomushyira mu ngiro. Nari kubitaha twebwe twashaka gutaha, nta muntu n'imwe ndashaka gusubira iwabo, kuko aho turi mu gihugu cyacu, igihugu cyacu ni mu Burundi. Kugira ngo dusubire mu Burundi ni uko tuganira akatubwira neza yuko icyo twahunze tuzogisangaho, kandi ko atangorane z'ugushaka kuducura bufuri na buhoro cyangwa kutubwira nabi bihari. Umurundi rero w'impunzi wese ahari aronse icyo cyizera, akaronka akizezwa ko ashobora gutaha atatse izo mu gira nabi, ntangereka kutuzotaha, ntangereka ko uwo murundi wose atazotaha, kandi abarundi bose tubahamagarira gutaha. Twarindiriye rero ko ibyo yavuze abishyira mu ngiro, na cyane cyane arabe neza na bajya bapfunzwe bapfungura ubusa, bapfunga ibyiyumviro byabo babacungure. Twe turabona n'ibimo birakorwa bede rero ku bwacu ntangora ntangeka kuko
tucaga gutaha. Mwavuze ko mu gihe hobi biganiro ariho mushobora gutahuka, mu gihe yotuma nk'intumwa ya Leta igiye kubajijura gutahuka, aho niho utahuka?
Cyo abigize twukwicara hamwe tukamwumviriza tukababwira ibyo twifuza, hanyuma tubyumvikanye twotaha.
Mwavuze ko ari ibintu by'abateye amakenga mu ijambo yashikirije, ivyo bintu ni bihe?
Mu byatuteye amakenga gata ku bintu by'abakoroni, nk'uko mengo twikukiye, nk'uko mengo imyaka 58 tumaze twikukira, abakoroni ntibaturetse, abo bitwa abakoroni ntibaturetse. Nibyo ubukoroni bwarahabaye kandi bwagize nabi mu bihugu byinshi, mu bihugu byinshi byarikukiye kandi bimerewe neza, nta ngwana bufise twokwama turira mu by'abakoroni. Turaje imbere dukora ibikorwa byacu, twiteze imbere, twihesha n'agateka, nabo nyine badusomere, tubasore nabo badusomere. Mu bintu byaduteye amakenga ni imvugo yagarutse ko niko twita ngo abapedefe akantu mengo harimo, nk'uko mengo aravuga ati naho muzoza mwebwe nimukira Abarundi, nimara Abarundi nk'Abarundi mwebwe, ufise umunyagihugu w'Umurundi nk'abandi. Ariko byo ndibaza yuko reka ari imvugo yari mwarabwira abanywanyi biwe, arumbetse intumwa tugahura n'intumwa zacu tugaganira, twumva notuma icyizero kigaruka n'ubwoba bushira, hanyuma tugataha.
Hariho abanyapolitiki batari bake bakomakomeye bari barahunze igihugu ariko batahutse batarinze gusaba ibiganiro, abantu bashobora kwibaza ko muba muri ko mushyiramwo amananiza.
Abo bantu ni bande?
Hari nka Perezida Ntibantunganya murazi ko yatahutse ari mu gihugu kandi atekanye.
Perezida Ntibantunganya burya yari yaganiriye nabo, yapfuye gutaha ataganiriye nabo, kandi nk'uko mubizi yaravuze yuko atari yahunze ko ntacyo ngo yahumba, wumva yo yatandukanye twe turemera ko twahunze kandi twari ko twahunze. Abatahutse nibo bashobora kuvuga niyo ngurani seti, nawe nyine ntabwo yari impunzi na gatoyi, kandi nawe nyine yaciye mu biganiro kugira ngo atahuke ntanubwo yari impunzi noneho kwe bisho twahunze twakizi abarundi benshi bari mu buhungiro ni benshi none abasho bahunze nta wungu busa muri bajya bose harimo abahunze bari ku butegetsi barazi ko atawe wungu busa n'umugabo ari nzava mu rugo rwiwe abafishe yatinye mu gihe rero batamuhumurije ko icyo yatinye yamafise ubwoba cyo gusaba nubwo gusa niyaba azopfundikire azoronje intumwa tugahura cyangwa nawe nyine munsi ya yatembereye ko ntazoguma mu Burundi ngo agume yiganire ko azotembera hari abantu dutuma ko tuganire tumubwire ibitubakiye hari na tuzotaha nta mananiza kwe dushyiramo mu gutaha ushyira amananiza mu gushaka gutaha iwabo nta mananiza na gatoya dushaka gusa ko duhumurizwa umutima ukajagamo
uko ndiko ndavyumva nuko yo bahanki inama mukagira inama ntabwo ari bya biganiro bimeze nk'ibiganiro byigeze kuba hagati y'abarundi ataco vyavuyemo
ukwicara hamwe misose n'inama yo abantu bose bagiye inama abantu baraganira ibyo nakubwiye bikozwe twebwe twotaha
navuze kandi ko hariho n'ibintu mwashimye mu ijambo yashikirije nyuma yarahiriye kubanga ikorongo ry'igihugu ivyo mwashimye navyo ni nk'ibi
yavuze ko akamunze n'inzosi izosura kuguma hanze kandi yayatubwiye ko agiye gushyiraho leta mbyeyi sinzi yuko yashyize hariyo mbyeyi cyangwa uko azoshyiraho iyindi ariko burya jewe ntabwo njya mu kuvuga abantu ngo akazokora nabi azokora guca tuwe turavuga tuti uwo ari we wese naho umuntu yamwicara ko azo ari mubi yahora ari mubi arashobora gukora ibikorwa byiza reka turajye bazokora abantu na cyane cyane ari mu byo gutahana gutahukana impunzi gutahukana wibwe abanyapolitike twaje guhunga bagakoshaho n'imitahe ya politike niyo mitahe bakayikura aho twubwiye barimo arerekana koko yuko ashaka ko dutaha reka turabe ibikorwa azokora ko nyine azogira leta mbyeyi irabanyagihugu ko umunyagihugu azoronka ijambo ko umunyagihugu azosubira guturubikwa ko atamuntu azosubira gufungirwa ubusa ngo yagize ngo yavuze ibi cyangwa yavuze ko ari mu mugambi uwo n'uwo ibyo ntitwabona bitari bimwe biragenda neza tuzoba nabyo tubibona n'icyo tuzobibona kandi tumusaba yuko yokwiyugurura ntabwo umenye yugaranye wari washoguranya n'ibihugu bibanyi cyangwa ibihugu by'amahanga ububirigi n'abandi abakorori n'ibindi ibyo ntabireke akore ibikorwa aje kubikorwa yiyugurure ntabwo uguma yiyugaranye
mu gihe nk'uko mwabivuze iyo nama yoba hagati ya leta y'u Burundi eka canke leta y'u Burundi ikabarungikira intumwa ibaha ikiganiro igihe mutahukira mu Burundi ni nka ryane
nabarungike n'ejo tuganire ntitwarekaga nta munsi kuva aho tuzohereza kose duhegeje nabarungike ejo ku wundi bamungu tuba twahegeje undwi kurikira tuba twatashe kuba ko twiteguye ntangorane dufite zo gutaha duhumurijwe ibyo dusaba arabizi gatwasega turamaze kuganira nawe ari umukuru w'umugambwe baramutumye kuri intumwa yatumye intumwa i Nairobi barahuriye n'ahandi twahuriye n'intumwa ziwe arahataniizi twaraganiriye barazi ibyo dusaba kandi ibyo twasaba ntibyandi ari ibintu bihanitse cyane ibintu bigoye gukora n'ibintu bisanzwe birimo n'ibyo yemeye birimo ibyo twasaba kubishyira mu ngiro gusa twemeye ko azobishyira mu ngiro gusa nta kindi nta nzitizi dushyiramo nta zihari nta leta dushaka kwinjiramo yiwe yewe nta leta ashaka kwinjiramo sinzi uwo musaba ngo ashyira muri leta nabyo nzi uwo musaba abazobisaba ngo babone abo bakwiye ko babona akazi ko n'abarundi akabaha ko n'abarundi abatakaje ibyabo byononekaye barabona ko iyo batunganiriza nk'abarundi ibyo byose ni ibintu dushobora kuvugana nta muntu yahunze ahunga ikintu nishobora ngo ndatashe batamuhumurije ntibikunda
hari abarundi benshi bavuga ko ubutungane ari ikintu gihambaye cyane rwose ariko mwavuze ko abantu bose bafite imitahe boyibakura ko ubwo bwoba ari ubutungane nk'umuntu yagize ibyaha bobimukura ko adaciye imbere ya sentare
ariko nifatire ko bavuze ngo nagiye muri kudeta siho narindi mu kuhaba hari umuntu w'umutahe ngo bavuga ngo naryohewe ubu ndatamba abo bavuga ko yararyohewe cyangwa ataryohewe cyangwa baje kuraba igituma naryohewe ariko hari izo mutahe kandi benshi muri twebwe n'iyo mitahe bafite abandi nabo babahuye ibyumviro byabo none ko abantu bari banse ko nyakwigendera nyakubahwa urundi yumva kuri urupfu rwe rwatunezereje imana igira ibyayo turekeraho umuntu avuze ati sinipfuza ko wabandanya akanga akajya mu ibarabara muri politiki iryo si kuruswa bari twamugira umutahe none ariko twafacarabe abantu bapfuye cyarahitse uhara zindi leta nshasha iyo mitari ntacyo kivuze none bose bayirose barakwiye kubikora kuko icyo bapfa cyarahitse cyarahitse n'icyo kirahari nta bantu twishe ntabyo twibye ntabyo twononye twanse gusa ko umuntu arenga icyo twemera mu kuvuga amasezerano ya Arusha.
Nshuti banywanyi ba radiyo Ijwi rya Amerika, na hadusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye cyane kwa mwaduteze amatwi. Ibiganiro